Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kaze muri aya makuru yo kuri uno mugoroba gizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ingendo y'abategetsi banka ko ingorane ziri mu bisata bimwe bimwe vy'igihugu zivugwa canke ngo zishigwe habona ingendo yaneguwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Valentin Ndayishimiye mu kiganiro cakoranije abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa kane. Umukuru w'igihugu yabahamagariye nyabona guhindura ingendo. Abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bavuga kwa ko kazi kabatunze muri kino gihe naho hari bamwe bidoga ko kuva hafashwe ingingo ibabuza gushika hamwe hamwe babona ko bakomerewe basaba ko leta y'u Burundi yo hinyanyura iyo ngingo. Nayo mu Kayanza tubabwira iduga ry'ibiciro ku bikoresho nkenerwa by'ishure mu isoko yaho mu Kayanza. Ishirahamwe Regide Zo ritanga umuyaga nkuba n'amazi riremeza ko abanywanyi baryo ubu bariko barisabamwo amakoneri mashasha bemerewe ko babwirizwa kuzoriha ayandi mafaranga. Imvo murayumva muri aya makuru. Matiyo yabona Yesu niwe atuma amajwi abashikira aya makuru muri komi yashikirizwa na Kristalide Harerimana mukanya idonido.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaneguye ingendo y'abategetsi banka ko ingorane ziri mu bisata bimwe bimwe vy'igihugu zivugwa canke ngo zishigwe ahabona. Mu kiganiro cakoranije abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa kane, perezida Evariste Ndayishimiye yatanze akarorero ko ku nama y'igihugu ijejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi iheruka kubuza amakuru y'urunani rw'ibimenyeshamakuru ku bukene bw'igitoro yabaha mangariye ahubwo kubimenyesha kugira abarundi bumve ibiriko birakogwa ngo ivyo bibazo bive mu nzira. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Muri semese nagiye numva ngo kirazira kuvuga ko igitoro ngo gitenye
nabivuge kugira abarundi bumve ko ari kibuze tukironde tukironde ubu ni kibuze na kivuge aho kiburiye tuharondere twicare tumpaka. None nk'undi twabonye ko dufise ikibazo cy'amadevize. Umuti w'amadevize si ugushora hanze. Igihe cyose tudashoye hanze ngo mbemwe ntazoboneka. None mukinumye ikiraka kizoboneka gute? Iyo minsi jaraje napanze yuko nshaka yuko tuzokwinjiza amahera abarundi bayabone avuye mu butaka. Ariko turi ku kivi n'ugwaru. Twe twigiye ku kivi n'ugwaru. Nagiye numva ivyadago bageze nko ku makontenere 20. Nibo bahanza bari ku makontenere ararenga 5. Njye nshaka tuze dushore hamwe bavuga bati Burundi. Burahagurutse iraheze. None rero icyo kintu tuyigendere ko tuguma turaba ikibuze tutaruba mu kiraka kirabonetse. Ikibuze ikiraka kirabonetse. Niba ushonje vuga uti wohaga gute. Niba uba mu nziva uti ndaba mu nzira itapfa gute. Iyo ubonye ikibuze tujye umunsi mukuru uti c'est une opportunité. Harabuze iki yo ndarose ikiraka. None atakibonetse wokora iki. Nico gituma ndababwira mwese abarundi. Ubonye ikintu kibuze gishira ahabona. Mugabo cyuvuga uti mbega tukironka gute. Iryo jambo rice rikurikira tukironka gute kitubuze. Ntagire rero utinya yuko bavuga ngo haragahaze.
Hagataho ishirahamwe Parseme gishinze guhamagara abarundi guhindura ingendo rivuga ko ritewe impungenge n'ihungabana ry'ubutunzi riboneka mu gihugu inyuma y'imyaka 25 irangiye gushika kuri uyu wa kane. Abarundi bemeje amasezerano yarusha kuva kwa 28 imyandagaro umwaka w'ibihumbi 2000. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane nyene, umuyobozi w'iryo shirahamwe Faustin Ndikumana yahamagariye abafata ingingo mu gihugu kwitaho gutorera umuti n'ingorane ubutunzi kurusha amajambo amwamwe kuri we ashobora gutuma gasubira kuboneka indiane. Kurikira Faustin Ndikumana.
Ubwa mbere ho burya ibihugu bya Afrika byari byarazingamitswe n'ubukizingamitswe n'intambara nyinshi. Uburundi rero ntibwasigaye inyuma kuva bukironka intayo kwikuki kandi undura kuva 1993 gushika mu 2005 oho ibara ryari ryaraguye n'imyaka irenga 10 ndetse no mu 2015 irasa n'ibisubira. Ariko rero igihe abantu bafite amasezerano yarusha abantu biruhukije ko hari haheje kubona intumbero y'ingene abarundi bosubira kubana bagasangira igihugu atari kubararyana. Mu 1993 gushika mu 2005 ni naho ubukene bwavuye ku 35% uja ku 60% n'indwi gushika muri 2005. Ubu ho mu 2025 todo poverty irenga 25%. Todo croissance barondera ku 10% ntibyarenze 4%. harateguwa amadokima ngo CSRP vision ngo PND vision 2025 ngo byose abona aco byamariye igihugu ravye resulta abarundi bari bacizira ingene igihugu co twagwa neza n'amasezerano meza mugabandi ubagashaka kubasubiza mu njyane abanye politike yabo ivyumvira bashikiriza guhangana na deficit igihe z'ubukene bagashaka guhisha ububi gitumwe bwo gusahura iyo waba mu cyane biriki bagashaka kuzada ugwaruka ngo asura guhigishe ngo muraraba neza kamacaka biri ngo bari yari yo bicaje nibane haragezaho bahangana n'ibazo bibaraba
uburongozi bwiza bukwiye guhera ku rwego rwo hejuru kuko ngo ni naho bishoboka ko abajejwe intwaro bo ku mitumba vyagoye bahuburwa uwo n'umwihwezo w'umuhinga mu bijanye n'uburongozi bwiza inyuma yaho amatora y'abaje nama bo ku mitumba n'amakartie abaye mu ntango z'inondwi bamwe mu bategetsi b'igihugu bakavuga ko abajejwe intwaro bo hasi ari umushinge w'intwaro ibereye ashere niyo yizigiye asigura ko hari ibibazo bigoye gutorera inyishu n'uburongozi bwo hasi mbere bishobora gutuma igihugu kiguma mu ngorane kurikira ashere niyo yizigiye
dufashe intwaro y'igihugu nk'ibintu bitonze bifise urugero rwose uja ko habariho ubukurira abandi ni vyiza gose ko intwaro ibifise uburongozi bwiza kurugezo go hejuru aho niho binashoboka ko nabagoranye abatameze neza hariya kurugezo go hasi bashobora gukosorwa bagashirwa ku rutonde nico gituma jewe uko ndabibona ni vyose hasi hakenewe abarongozi beza kuko ari abarongozi baba basanzwe begeranye nabo barongoye bisaba ko baba bazi neza ariko iyo habayeho guhungabana bagakora nabi haba hakenewe uburongozi bwiza hejuru kugira ngo bushobore gukosora ayo makosa ariko arabera hasi naho vyoshika hakaba abarongozi beza hasi mugabo hejuru hakaba hari uburongozi butameze neza uzosanga n'ubundi igihugu kizoguma mu ngorane kuko hariho ibibazo birengeye bari yabo hasi bitegerezwa kudadanurwa n'ababo hejuru rero batabaye beza ibyiza vyakorewe hasi bigarukira hafi mbere umurongozi wo hasi arashobora gukora ibyiza mugabo ugasanga ingingo imwe ifashwe n'umuntu wo hejuru irabisambuye vyose ibitaye mu mazi nico gituma naha hejuru naho hakuye kuba abarongozi beza cyane jewe sivuga ngo hasi byo bavyiza canke ni hejuru byo bavyiza je mvuga ko hose hakenewe abarongozi beza
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture no makuru yacarabandanya bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bashima ko uwo mwoga ubatunze naho biroko harabandi nyene bakora uwo mwoga bavuga ko basa n'abakumiriwe kuva aho hafatiwe ingingo zibabuza ko bashika hamwe hamwe bagasaba leta ko yo kuraho iyo ngingo
ishyire niyo nzima n'umugabo w'imyaka 33 akorera ibyo kunguruza abantu n'ibintu akoresheje kinga mu gisagara ca Bujumbura heza hafi imyaka tatu avuga kwa kukazi kamutunze
akisimbere yantunze cyane kubera intungi y'umuryango niyo nirasiyo namwe ni ingaburira imigambi yose kora niyo hanini ni muri taxive ayo ndose ndayakoresha mu bikorwa nsanzwe nkora kubera madamu wanje n'umurimo ngoma rero ndayakoresha muri ubwo burimo bwiwe ku rwego rw'iwanje ku byose ashaka gutunganya byose bigenda neza
ubundi yemeza ko umwuga w'ikinga umutunze ni Jean Marindu w'Imana w'imyaka 20 avuga ko yahebye akazi ko mu nzu kubera yabona mwakarusho naho biruko harabona ko abakoresha makinga bakumiye mu mbono kazoza y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'ubutunze mu mwaka wa 2063 kubera haguma hafatwa ingingo zibugara aho bakorera
uri gukora tagisi vero ijya mbona kazoza simona ko ushika nta prasera wogura aya mafaranga duca nini cyane ikitse ntumva kandi ntukira ubona nk'ubu hari ahantu twoshika neza ugahora twe dukora akazi neza
abakoresha ya makinga basaba leta nayo ziraborohereza kugira nabo bashikirwe mu byo kwiteza imbere intambamyi bose bahuriza ko n'ingingo ya leta y'umwaka wa 2022 buza amakinga amapikipiki n'amamajaje gushika mu bibanza byegerewe mu amasoko nka Kotebu Uruvumera Jabe na Kinindo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ariho bari bafise abantu benshi bashobora kunguruza
Odilo Ejimana urakoze ibiciro by'impunzu z'ishure byaraduze ku isoko nkuru yo mu gisagara cha Kayanza ugiranije nuko byari byifashe mu mwaka uheze nkano mango abavyeyi babana bona ko bitagiye kuborohera kugurizo impunzu z'ishure co kimwe n'ibindi bikoresho no kuri amafaranga y'ishure mu gihe bavuga ko mbere bugarijwe n'ubukene kandi n'amafaranga y'ikawa bari biteze ko ariyo bazokwikora ko atayo bararonka basaba leta kwama ikurikiranira hafi ibijanye n'ibiciro vy'ivyo bikoresho bongere baronswe amahera y'ikawa bagurishije ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Nahimana
Izo mpuzu z'ishure zigizwe n'amashati yera, ijipo n'ipantaro zirabura, ku bahungu wakuze ipantaro n'ishati zigurishwa amafaranga 40,000, mu gihe mu mwaka uheze zagurishwa amafaranga 30,000. Ku bigeme nabo, ijipo n'ishati zigurishwa amafaranga 35,000, mu gihe mu mwaka uheze zagurishwa amafaranga 25,000. Ku bakiri bato nk'abinjira mu myaka y'indwi n'iy'umunani, izo mpuzu zigurishwa amafaranga 30,000, mu gihe mu mwaka uheze zagurishwa amafaranga 25,000 ku bijanye n'impuzu za kaki ku bana bo mu myaka ya 5 na 6 zigurishwa amafaranga 30,000 mu gihe mu mwaka uheze zagurishwa amafaranga 20,000 ku bana bo mu mashuri yo hasi nabo zigurishwa amafaranga 20,000 mu gihe mu mwaka uheze zagurishwa amafaranga 17,000 kuri iryo duzwa by'izo mpuzu z'ishure abadandaza bamenyesha ko riterwa n'ingendo bakora bagiye kuzirangura aho ngo barihishwa amafaranga menshi kubera ibura ry'igitoro bavuga ko kera bari ishwa amafaranga 10,000 kuva mu gisara cha Kayanza baja mu gisara cha Bujumbura ariko muri kino gihe bakarihishwa amafaranga ari hagati y'5,000 n'5,300 ikindi ngo nuko amatagise nayo nyene yadugijwe ava ku amafaranga 17,000 ashirwa ku amafaranga 20,000 hakiyongera ko kandi n'ikibazo cuko ifaranga ry'u Burundi riguma ritagaciro bakamana ko kugira ngo ivyo biciro bigabanuke ari uko ikibazo cikena y'igitoro coba catorewe umuti ifaranga niribandanye ritagaciro amatagise nayo akagabanuka ku ruhande rw'abavyeyi b'abana babona ko bitagiye kuborohera kugura izo mpuzu z'ishure cyo kimwe n'ibindi bikoresho no kuriha amafaranga y'ishure mu gihe bavuga mbere ko bugarijwe n'ubukene kandi n'amafaranga y'ikawa bari biteze ateye bari kubararonswa bagasaba leta kwamana ntaryo ikurikiranira hafi ibijanye n'ibiciro by'ivyo bikoresho bongere baronswe amafaranga y'ikawa kugira biborohere kujana abana ku ishure muri komine Kayanza ni Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Kirutuye
Jean Nahimana urakoze ishiramwe Hajide Zorijeje gutanga umuyaga nkuba n'amazi riremeza ko banywanyi baryo ubu bariko bararisabamwe amakonteri mashasha bemerewe babwirizwa kuzoriha yandi mafaranga naho ibi biherutse kwidogengwa na bamwe mu banyagihugu bagitura Iryo shirahamwe risigura ko ibiciro vyahindutse kubera uguteba kw'ivyuma bijana n'izo konteri mu kiganiro yahaye Radio Indundi Kirutuye kuri uyu wa gatatu umuyobozi mukuru wa Regidezo yavuze ko atakarenganyo karimwo Jean Berman Ngomba amenyesha ariko ko igikorwa co gutanga izo konteri kitazosubira guhagarara tumukurikire
ibiciro twaharuriye ko kuri Jamaxes kwa Ramatuyo yarakordema twari ku biciro vya kera muri za 2021 tusanga nyene fakti tsanga byarahindutse na urabona kwa abade varaso duramon 2021 n'ubu $1 ya 2020 cyo $19 yo hari abade varaso duramon rero twaharuriye ku biciro vya kera ubu rero twaje tugaruka ku biciro by'ukuri kwebwe yaba konteri yaba ajya Matuyo durakordema cyangwa se zarakordema de Jesus ntanye kivyunguka dusaba amafaranga twabiguze niyo tubiguri mugabo nitwoca tujya kugira ije munsi umba ko bitoshoboka naho rero bamwe bamumba bavuze yuko bongira ko amafaranga nivyo ndabizi mugabo ntugira bagure kubiciro cyupu gihuriranye wari wese mu kumuha konteri babanza kumuharurira kandi barayatanga si menshi cyane usanga yongereye ko cyane mugabo nayo bari 10,000 cyangwa 5,000 usanga ari amafaranga menshi amaze gutera abene gihe kandi nta kibazo kina cyabateye
abakishi bati bo baramenganye kubera yuko byunzo ngorane zose zabavuye ko
oya urumva legide zo nishira muri dandaza ari cyangwa muri dandaza kandi nta karenga twashobora kurenganya abene gihe ubu twatwirenganye twegiye nyine
abantu twikira bamenye ko ayo makonteri y'ibazo
cyo cyavuye mu nzira y'ubushaka cyane. Je ni kuvuga ngo bizo byavuye mu nzira ryari ahantu bazanga ndiko ndabesha bene igihugu ahubwo icyo nobabwira niko twe dukora ibishoboka byose kugira ibyo twatweza gukora tunyarutse bisiki amaduheza bene igihugu kuko baratanga gutanga ibikoresho dufise ubu turiko turabitanga borema bene igihugu nibaza yuko ntizosura guhagarika kuko abandanya ashika tuzobana yadutanga
Jean Benman Ngomba arongoye ishirahamwe Regidezo yariko yishura ku bibazo bya Norisi Nduwimana Ishirahamwe ryitiriye RMO Burundi gishinze gukingira ikirere mu Burundi rirasaba ko mu gihugu hoshigikirwa imigambi ijanye no gukingira ikirere rifatiye ku ngaruka ivyuka biconona bija biragira ku magara y'abantu uko imyaka ijirahera iryo shirahamwe ryerekana ariko ko ivyo bitazwi na bose umukuru waryo Evariste Ukeneza abona ko ibijanye no gukingira ikirere byonategurirwa uburyo bw'amafaranga igihugu gikoresha buri mwaka tumukurikire
Burundi navuga ko turacara nyuma cyane kuvyeze gukingira ikirere
muvuze ko Burundi bukiri nyuma kujya n'ibyo gukingira ikirere mbe amufatira kuki
dufatira kukuntu iwacu tukibona cyane abantu bagiturira cyane cyane nk'inzu z'amadeshe ivyatsi batabikoresha mu bwo bisuka cyane mu gucana makara aya makara y'ibiti bakoresha bitse ko ikirere kiba gicononekaye bibatuma bifite ingaruka mbi ku magara y'abantu ntakaro nk'asima zingwa z'uguhumeka zifatira mu guhumekera ingwara z'umutima n'ibiki byose bituma cyane cyane zekarishana abana batoya n'abantu bakuze
hari biharuro ufise bivanye n'ivyigwa maze gukora
muri umwanya ntawe haruro shimikiro cyane cyane ariko birahari ariko kwa muganga kenshi turabona izo ngwara nyinshi abana bavuga bakiri batoya usanga izo ngwara zifatira mu guhumeka nk'ama bronchite y'abana amacama bronchite y'abana nuko ko izo ngwara ziva ku kirere kiba kimeze nabi kuri izi nk'imu duhema zitameze neza zicafuye barapfa nk'abana iyo umuntu atabavuje hakiri kare basanga abana batoya canke abantu bakuze cyafise ingwara zo guhemeka nka asima bishe usanga bari kuri kumwuka ivyo kuba hariho kwigisha abantu kubimenya kw'ivyo bintu bakora tari ivyo canke bakumenya n'ingene niko ikirego cafu yo kutabimenya cyo bituma ikirego kuma gicafura za mwuka duhume ku gacafura mushikanajejwe ibidukikije muvyo gukora canke kuvota bije bukoresha muri ibintu ubuvyo gukindikire nayo nyine iyo bije yobaho yo gukingira ikirere
Evariste Ukeneza arongoye ishirahamwe gishinze gukingira ikirere mu Burundi yariko yishura ibibazo vya mugenzi wacu Olivier Kwizera ni saa 12 n'iminota 32 ni naho tukarukirije ano makuru yacu yo kuri no mugoroba ndabashimire mwese mwarimo duteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya aya makuru mwari ko mwashikirizwa na Christa Yizarelimana nari mfadikanije na Matthew abona Yesu yakatuma amajwi bashikira mugira umugoroba mwiza mwese murakoze